Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika
urakoze nawe Rosine kuri ayo makuru muje kudushikiriza unaho n'umwanya w'ikiganiro urisanga kumunsi wa gatanu hizeye kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka ku imbere y'impera y'umwaka w'2030 ubukene bwa bumaze kuranduranwa n'imizi rumwe mu rwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri icyo gihugu bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi batereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira kazoza karwo kuko hanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka mega ikintu cama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe umuzi w'ibibazo vyama bicanishamwo abarundi n'uyuhe kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato twatumiye George Nikizari mu Burundi na Johannes Marius ndavyegenge bari mu Burundi nabo nyene mwiriwe neza bashika nta mwese turi kumwe mura kumengaho
namahoro bujumbura gombe namahoro kabisa
yego twebwi bujumbura namahoro
nani byiza cyane rwose nashaka rero dutangura kuri mwebwe kuri ico kibazo cugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho waja mu ryamiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane rwose ika ibibazo bitarega umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nk'ibihe reka dutangure kumwebwe George Nikiza
yego nkuko mubivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe k'igihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cy'imbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipfuza ikibazo rero cy'umutekano muke ibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane none igituma ibyo biba ni ikihe ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona ikibazo cy'ubutungane nico mbona kiri hagati ya byose kuko kuva ubundi bucikukiye ibwagumye bugwa mu ngorane abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacigwe imanza ukuri kuja habona uko ibihe byagenda birakurikirana uko imajenerasi yagiye arakurikirana bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwari bwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu gihe itandukanye bamye bakingiranira ikibaba
sino bushikiye hose ndabivuga uko ariko n'ukuri niko bimeze aba uko ndabakigihe turabye nk'igihe irindwi na kabiri cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisha tutabonye ibyo ari byo hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi ibyo biravugwa cyane na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyaba irindwi na kabiri rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingirana je nibaza ko koza muri iyo ntumbero yuko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye aho niho nohashira cyane ko hari gukingiranira kwabo bantu
Johannes Marius ndavyegenge mwe mubibona gute
yego jewe nanjye mbanje kuramutsa n'abari ko barumviriza ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye hanyuma jewe simava nifata ko ikibazo cy'u Burundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane Uburundi ni nkako kuva kera bwaherutse kuba utekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro n'ubwo y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact idagu kwinfluensa la politique nationale donc interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise yaje ihari, iyo ntihagararaho honyine. Kuko iyo umuntu avuga ati Jove divise pour ligne, avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe bafise autonomy politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hano hariho intambamyi gacatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati ati igihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, aca agira iki rero, aca arondera ukuntu burya abasangiye ubusabikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajemo na manipulation mwaje si desore mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatonyi cyane. Iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura, ujya amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronka ari umutwajya ujya ntabara cyane. Icyo ni cyo nabyayo bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agize ibiraba neza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi, mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe, mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya. Icyo navuga bwa mbere abarundi boshyira hasi za ngendo narigeze kubivuga mu biganiro nk'iki nyene, hari ingendo yatura tugabure n'ibyanka bisabe abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo, utabihawe urindire uzoronkana hirya yeje utarose nawo habura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyamagira cyadukora ko ugazosanga niyo bari kuvuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazabigira bazabigira hirya yeje uzosanga ari ibintu bizokama biri ahandi ni kugira naka ari nk'icyajya ni kugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko, mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indebe abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
Ego George nikiza mukanya gatoye cyane rwose, icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute?
Ego imbere yuko njya kuri ubutungane nk'undire Frederic ngaruke n'ukuri kuri ibi mugenzi wanjye avuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibi byo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyangwa autonomy nibyo abagateri baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafurika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mvo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuba kuvunira buhoro n'abantu bo hanze, ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki, ni prise de conscience generale sinzo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere, kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi nibaza ko ari kuvugudikira vuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza. Igikomeye ni ukubaka twebwe muri Afrika mu Burundi tukubaka ingo zacu ibihugu byacu tukarawo umuntu uhanze nawe ahazoca
ego me
igihe tumuciriye isoko nuko azogicamwe rekaje kubutungana wi kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye ego mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyacano bw'itabaye igitega ukuri ko gaheruka kuvugana ideke by'ubutungane ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza n'uburongozi kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujaho uburongozi bushobora korohereza ubutungane naye igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu basibagire amahirwe yo kuburonka ushusanga ibintu bimeze ukonyene biteza kumera ko uri ubushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha
ego
hanini ni budashane yuko intwaro uburyo bw'igihugu gitwagwe ne kirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa bigashobora hanyuma kugira ngo izindi nzego zishobore gukora neza
ego me Johannes Mario se mukanye gatoye cyane rwose amasogo na 30 mwavuze ikibazo caba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'ifaransa manipulation icyo kibazo cyoterwa inshu gute akanye gato cyane
ego nagere kamaze gatanye nshirinde kwa kakana ari kintu havuze yameze nk'ugiye wanse kuca navuze nusanzwe nibyo ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo nikubera umuntu uhanze gusha oya burya nibyo navuze ati ntazera ngo de ora umugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwa kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de naje bunye no wonyereka George akambiye ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubunyene kimuronka ko mwacankorera kwicyo ariko ikituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari ndayishwa kwabonetse abamukurikiye bose ndabaye reka n'iki gihe urabyo uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza noneho si naho honyene fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona kugira contact n'abanyamahanga nyuma y'uko ibyabaye kuri Maconjo none si mwene ibyo nyene nibyo by'amabibasi kuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha uko nukumenya kuva inyuma y'uko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma y'imanipulasiyo nayo navuga kugwaruka bitegereza kugira conscience kumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica kandi dutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo uyambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi nico none ko ndavuga ati imeno zenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikindi
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio hijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywani muri radio ijwi rya Amerika Didier Miriboneza. Muri hehe? Muri Bujumbura? Muri hehe?
Ndi Didier, ndi Bujumbura.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo.
Yego, je nagomba kubaza abatumire.
Yego.
Kenshi urwaruka rurakunda gucinyirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye urwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga. Ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima, baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo. Nicyo gituma politiki yo guteza imbere urwaruka itoroshe mu Burundi, kuko urwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe. Uko urabye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'urwaruka n'ukuntu ariko harapfa urwaruka rwinshi ku bwinshi, apana bukebuke ku bwinshi, kuko intambara yose yamiza ihitana urwaruka. None kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye? Kwebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu. Ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi, ibyo twe ntitubifatira ko, kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba gutwa ngo ufise ibijonko ngo agutware imbwa. Rero ibyo ntitwobifatira ko, ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu yo guteza imbere urwaruka, kuko baravuga muri ntuze mwanditse ngo gushika muri demand plan kuko urwaruka rwaba rwateye imbere kabisa mu Burundi. Ntabwo biboneka kuko urabye mu mabarabara no urwaruka gusa, abatagira akazi mu urwaruka gusa, abicwa no urwaruka gusa, abantu ibiyayura mutwe no urwaruka gusa, ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka naha akazi kubura ariko bagakereya de projet abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mwiyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye n'igihugu kugorora n'igihugu cotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoda.
Yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikiza na Johannes Marius bagira icyo bavuze ku byiyumviro byiza mushikirije. Reka duhe ijambo kandi na Leon. Leon muri neza
ndabumva munyamakuru ndamukiriza n'abatumire.
Barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyangwa icyumviro?
Cyumviro cyanje nashaka gushikiriza twebwe jesi ishobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane zidahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisutama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'indano kaza mvuga ati cy'ubukunzi kubera iki yaba nk'umudepite cyangwa perezida arabona yuko amwe yuva ku butegetsi abona yuko atadosubira gushyikira amatungo kandi atadosubira kugira cyatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana na wa wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore baca baca kuri twebwe urwaruka kubera babona ati bajya ntiwafise inguvu igituma natwe tubamanikire niyitiri bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twabona yuko hoba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko naho uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari firisharije.
Murakoze Leon. Reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo ikane by'umubiri bihambaye cyane rwose. Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda. Ivyo n'ibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo. Nduga ku ijambo akanya gato munota umwe.
Murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo abanyapolitike byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyiyumviro babatumwe n'abanyabigambwe abanyepolitike ku ruhande rumwe muntu yo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muntu yo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiworeka kuyivuga n'ukuri uyatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza hama ukabyumva ukabisigurira urundi rwaruka ibyo n'ukuri ibyo ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ne utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti cyiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnel akarondera inge nayishira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntitwa kujya muri politike ngo abanyepolitiki baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufisho ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyanka ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane. Ikindi nacyo ndagombaga gushaka Charleon nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kubabaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma indi kwarinda sindi nicaricyo. Ibyo rero biri mu banyepolitike bari ku butegetsi biri mu banyepolitike batari ku butegetsi cyangwa muri opposition ni guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo n'aba bantu bari kuri politike nitwebwe n'abajene bazofatira conscience bakabona yuko akazoza kigihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiri yo bajya
ego mereka duhe ijambo
n'ubuteza kufata bati dukeneye kujaha dukeneye uko umuntu adushigikira adushikana
ego me Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihute cyane
Je nande nabagomba manze mereka iki ahereje ko George manira mushigikira ukantu gatonye hariho ikibazo cha makwido video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe byo biri mu mapolitiki muri mu banye politiki no mu masosiyete cyangwa ho nyene yanda muhakarero gatonye cyane ejo bundi si kera bari ko baraba abigisha muri university aho dosanga muri kaminuza y'u Burundi ugasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ije ni ibintu biri mone current none mwibaza yuko uwo yari politike yari karagira cyane n'imwe byo kwiyuganira ko nyene bino kubwira aho ratugira ngo fuko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni byo biba none ahandi aho dosanga umunye politike ari karategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ngorane y'abarundi kandi singorane y'ugwarukiyo iyo ni ngorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo DJ yavuze cyuko ari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi wowe uko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko avuga yuko urwaruka kumba umenga nta bwenge rugira ubwo bavuze ubwenge bashobora nabo nyine kwiyumvira bijya ko ari kwiyumvira ko ashoboye kuvuza icyiyumviro kimeze neza cyangwa izi intumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwiwe ahubwo gusa icyo nuvuga no hano ruza kumugira nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo iki n'iki n'iki kuko bari uwo niwe adafise vizio kandi wazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugira rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze yavuze ati abantu ntibojya ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa kugira ngo bahatungire oya muzanzwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzamara ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2022 ngo 2022 batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabe nibyo nka bisabe bihagarare iki gihugu cy'u Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwundi ahaje niho byo banavyiza kuko nitwaguma tusanga abarundi bariko baraduhingira fundi yuko umuntu azoko amazi yuko ibintu bidakunza cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akarukubaya nibyo niko kabisa hari ugwaruka gwinshi rushomereye akarereza amafaranga make n'utu yoga dukenye cyangwa n'agatabi ugasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari bi cyane
Johannes mwavuze ko abantu bakwikurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sibyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kujya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kujya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu agwice utakoreye
ego mereka
niba genda ukabwira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi n'ibi ko ingana kamatugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda yiyamamaze hamwe yatsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo ishyiraho rwawe hamagara ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye
ushakishije
kumfasha gushyira mu ngiro programa yanjye rindira nawe udashyire mu ngiro programa yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika haragakiza muri neza miriwe neza murakomeye murafite muri hehe
muri province
Rumonge murafite icyumviro mwese ikibazo ku kiganiro cyo turagira cyugaruka
yego ndafite icyumviro ngo mamushikiriza na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka kugera kuri 30 niyo bantu ahanini usanga bafite ingufu zo gukora nyinshi bagakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere nibyo rero politiki yo bita bamanze nabi kuri abo bantu umva bikaboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibazoshobora kwishimura mu migambi yabo imico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo dusaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu umuto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze Hagakiza Rega, duhere n'ijambo. Ndayishimiye muri yo neza
wiriwe
munafite ikibazo mafite icyumviro duga ku ijambo.
Ego, ahanini tena gomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello?
Duga ku ijambo turakumva.
Jere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze. Twarabuze icyo no kwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyanke kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe, tubasize mu rukundo, tubasize mu rwamvo, tubasizehe. Hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bikiri gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati sinemera yuko ugwaruka ruhendwa, ariko ndibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ugacura bashyize muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero jya novuga nti abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nago bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe. Ntihame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo, ntibabone urukundo bashyize mu bantu, ahubwo bakama ariko bagigisha urwango. Rero navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwitebuka kugira bategure imigambi myiza igisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo. Ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani, bakureho politiki y'ingwano yo kwama ariko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye. Nimubuga ntanini ni
urakoze
cyotuma abanyagihugu cyangwa ugwaruka yitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye, ndagushimiye ku cimviro mushikirije kana namwe Hagakiza. George ndayishimira avuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero, batabona kure, bataba imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza ugwaruka rumererwa neza. Eka kabavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakubi canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ku iki akane gatoyi cyane rwose munsi munotumwe.
Murakoze. Ego nivyo nje ndakubwire ikiseke kutabona kure kw'abategetsi sindi yano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi urafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanjye ndafise cadre strategique de croissance et de lutte contre la pauvreté, ni umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu. Kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kuruka muri ico gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka rudoronka kazi ingene igihugu ingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru nikurituma abajeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka ico bakora bakaronka ibyo ibibatunga. Iyo mugambi uriho ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habuki. Yandakubwire yuko uyu Ndayishimiye intuzeye hariho strategi ya development durable de tourisme strategi ya industriel strategi de bonne gouvernance ari ama strategi menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vraiment ntaraja mu ngiro. Rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu byuko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngari karavuga cyane cyane kuvyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abinyatadenagije arabizi aho imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza aho bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigwa biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo naje ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
yego mereka
umva rero nari ibyo nibibazo byo dabyo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipanzwe mu matriwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe
yego me
niho hari kibazo
Johannes Marius nawe ndaguhe umunota umwe cyanke munsi umunota umwe ubwico uvuze kubyashikijwe na ndashimiye cyane cyane kugerekeye kubona kure kwa bategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyane rwose
mu bisanzwe njye nicyo nahereka kumbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biterwa gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byoza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akatudukorose ukunuku hari aho bahora bitama n'abadacikana ugasanga bose basigagira politike kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubagugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzanje George bishobora kujya mwiri nyene nimba leta ihari yarateguye programa ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuku nuko mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yobishize mu ngiro ariko bigaca biza gushigwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane je ntandansa avamo ndemeye wase wameye wemeye n'ivyo nyene ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyane bamubandanye hari mikino cyo umugenzanje avuze nibyo se kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko ari cyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenga kiza desije yari mu gasho none kumenga nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ni nyene ibinye ndiko ndakubwira peut-être ko uburundi bwacu uzosanga le politicien bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo ni cyo kurondera ni wawundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira uburundi ibibazo bwamamwo bihere tena tanza karoero koroshe nabiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwe ababufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira ni byo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa turiruka inyuma y'ibintu bitari byo kuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari iri nyene rondorera handi si iki kibazo tubona
icyo kibazo turakigaruka ko mushiga ntahe Johannes Marius icyo kibazo n'icyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi mwanyu biradio ijwi rya Amerika Emmanuel ngiye neza Emmanuel muri hehe vuga cyane gose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo canke cyimviro
ikibazo
egera telefone twumve ko yovuga neza iri kwivuga nabi duga ku ijambo twumve
ikibazo mfite urubyiruko nibyo
Emmanuel reka dusubira kuguhamagara reka tuguhamagare mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo ushya ntahe George Nikiza Johannes aravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi muri Kigali uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze karoro ku abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
ego ego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora no kuba ko that's the context era analyse de priorité pour la conservation de la paix au Burundi de mettre l'accent sur l'objectif visa promouvoir l'emploi no kuvuga yuko abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegesha umwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunze hanyuma ngo yanteze mu Burundi umengashikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajenereta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma babapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakigira ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika ku cyo bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batowe n'agashavu biranda kubwire yuko nk'ibi bizihu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi baduhava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfubyi zindi na kabiri aba kuri kinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 baba batazi iyo bari hanyuma ntendukiye gatoyi bona hariho abajeune abantu ugwaruka rukiruto nubwo ati imyaka 15 na 30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa no munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyahinduye intumbero icyo gituma rero buraba kenyeroma ikibazo icyaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 30% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari pre y'ukubamanipire y'ugufa y'ugukoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganye bya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye iby'ubutungane no kubafasha kuko
n'indero n'inyigisho egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika ku cyo bipfuza kuko buryo umuntu adafite ku cyo yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika imenye Imana mwiriwe neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro ego duga ku ijambo
ego mu Burundi harakwiye yuko gwaruka muri bino bihe rutoshobora kuzarumviza abanyepolitike kuko na cyane cyane abanyepolitike babasuka mu bintu ugasanga kandi nibo bariko baragira ingorane ugasanga abo bantu babasutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bagageze yuko bagabura ibyo bakuyemo ugasanga ntibariko bariyumvirwako ugasanga niyo bapfuye rubi kandi ata kintu kinini hakuru mbona gwaruka rero ariko ruzingukiramo urumva hari akwiye gutunganywa inyigisho z'uko ugwaruka rutaza rwisuka mu bintu bataza rumvirwa abanyepolitike cyane cyane kuko ibintu abanyepolitike nibasira no gukwibuka bamaze no gushaka ubutegetsi rero abo gwaruka rwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko izi bya politike byaba abanye politike adashobora kuduhenda ngo tuje muri ibi na biriya muri ya tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane.
Murakoze bimenya Imana. Reka duhe ijambo Felix. Felix amwiriwe neza
mune cyane.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego, nafite icyumviro. Ndagoma nitwaze utugani tw'Abarundi.
Yego,
ugutegeye kunda abayose agufatira kandi ngo inzara n'inzaragiza. Mu bisanzwe nagabanje n'urwaruka naho jewe ndiko ndarurengana nkabiri n'abanyapolitike. Mu bisanzwe urwaruka ureka kuba manipire kugira ngo bere gufatwa n'abanyapolitike. Abanyapolitike baronenda zabo, natwe rero turabeka zakaje kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa. Bo barakomeye abana babo bari kubariga bana bari kubarandanya ariko bibakira amazu naho gupfa abana babo baje kuma babaho muri bose be natwe tuzira tuba ibintu by'ibyererezi ntarandiriye. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Felix. Icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana. Amushinga ntahe Johannes Marius. Amasegonda 30.
Ego mbere koko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro. Hanyuma ngende mpumurije umugenzi wanjye George Jeff nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa. Oya, natanze akarorero gusa kerekana yuko icyora gitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza. Ntavuga ni oya, sinadakaruka kubera harya byagenze uko ntibyabaye. Nkavuga ngira ahubwo rero londerera ubundi ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona hari abo ariko baragira ibibazo kunuku nuku jewe ibyo ntacyo nzi mugabo birashoboka. Ati bariho bameze ukuntu bazagira ingorane baze nk'uku nuku nuku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashobora kuba bakagira ingorane nk'izo. Burya rero nicyo nariko ndavuga nti umugwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya. Aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoko. Hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakagira ibiganiro. Ibiganiro nama mvuga ko atanu na kimwe nigira mbona bizovamo atanu icyo bimaze ariko ntibitesha umwanya. Ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'Abarundi bashyiremo n'urwaruka bacye bababwira bati fero ridire diyu ni kuraba ingene murondera ingene muhakazi urwaruka. Hanyuma uzo ndabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitanira yimi wabo genzura nibere ku kazi. Hanyuma niba yashaka bazorindira n'abagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye mvuze ati ego canke oya ntasubizamo. Nuko rero je mbona umenga ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora nirukeneye ubwo izo nzoga ujya kumuha uno munsi nirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ariko tumwereka aho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho bumanye muri politike nziza. Hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka kumvuga nti n'ubu ndarisubiyemwo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanse icyo wanze waracyanse reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzozunguze uti cya kinini navuze ntibona ko uyu nyi yababyabahenze nimundekere uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugane bavuga ati ntacyo nkeneye hamugane zo kugikora genzo yari naraye bakemeza bagati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hake yaguye akabyica.
Reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya n'ivyimvo vya Bimenyimana na Felix mukanye gatoyi cane gose baba kwisa
numva ko biriko birasa n'ibikiganiro kisa nuko kiyo kirahera ico twari ko zindose tuvuga no musi ni kibibazo by'ugwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite se nashaka n'ukuri mpereze impanuro naho utaraheza burya uburyo bw'ingene ugwaruka rubaho biva kuri go umwe wese kugitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati jewe yebashinga ntahe gwaruka dusangiye urunganwe jewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ibundi bwose ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoma niyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana. Nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda njewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo gushikaho njya kuri booking cyangwa ku kibuga cy'indege cy'indege dija muri Uganda mugeze ntafite yonja uja muri Ethiopia muri Afrika yeto hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo no hanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese hari hose yiyumvira mbe mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivere ushoboye kubishikako niho uronka inge nantu bagufasha nabone bagira aho bahera naye ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bidokwamaho ibibazo by'abantu bidokwamaho umuntu wese ugwaka uri hose kufata iyo ntumbero nkuko ari bigeza kugendana.
Tumibutse nshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Patrick Aligitega. Patrick muri Veneza.
Mwiriwe neza.
Murafite ikibazo mafite icyumviro?
Ari ni James cy'icyumviro.
Yego.
Ubisanzwe politike y'u Burundi ivyo abanye politike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko. Ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko jende umujene sanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi igitega. Ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banye politike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi. Mu bisanzwe usanga nk'abo banye politike nyene abo batama bafise ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora. Rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga. Ni ukuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi. Ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogende uwushyire mu ngiro. None uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyine ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri.
Yego me Patrick reka duhe n'ijambo sozera duhe ijambo Onesto.
Ego nta kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko nushobora gusohoka mu mashure ngo utwite uronka experience. Iyo experience wayikuye wayironse ryari? Icyo ni ikintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi. Murakoze.
Urakoze Patrick rega ijambo Onesform mu kanya gato. Onesform mwiriwe neza.
Mahoro neza.
Murasiki ikibazo cy'umviro kanya gato kugira ngo turabe ko bahinyishu aba tumire tuwe kumwe.
Jewe narashaka guterera cyane tufatiye kuri abantu bariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka. Twebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera uvi bukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose. Mu bisanzwe twebwe nk'abanye politiki bubunye tugafata n'abadukuriya tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe. Fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zajejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo bobo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kirya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo babafise ukuntu baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mu cyanditse mu masezerano mwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu tuvuye
akanya karagiye moshe ntahe Onesfor sozera ndaguhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntituzyemeye bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera ko igihugu cyemera ikindi kigira kabiri kubijyanye n'ibinyene byo gwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikiranganje ugwaruka muri kino gihe mu gihugu none yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyisha reka baguhinyisha umushyira ntahe oneso reka baguhinyisha George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hariho ibintu byinshi bivuzwe ku banyapolitike eka cyane cyane no kugwaruka nashaka amajambo make cyane gusa amasegonda 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politike ko havuzwe ibitari bike duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega avuze ari turazi inyandiko n'izo banyitrike bavuga usanga ari byiza atari ko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nk'ibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cotera imbere mu bice byose byacu iyo migambi iriho ariko nkubwira ngo uje mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma bizotuma mbere binatera ingorane ikindi naco ico rero ni kibazo namwe mvuga nti ikibazo cha leadership ikibazo cha leadership n'ukuri
ico kibazo gihambaye cyane gose
uko umuntu yogisha ko cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihafise ishira
hamwe nako
irasaba yuko arongera amuhafise experience ibaza yuko aba jeune bogerageza iyo bisirase bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayirondera kuko nta muntu
yego reka George reka ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasegonda 30 Johannes impanuro abanyapolitike reka ugaruka amasegonda 30 nturenza
jewe ndera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwo ko niwo ikibazo bujya kiri ikibazo n'ikiri kugwaruka abanyapolitike bomenya yuko bategerezwa nuko ubanezura agiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye nkama nkavuga ati giye ibi bintu rero nk'urwego nibi ugomba kumenya ku
byo
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma murakoze cyane rwose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu minsi iri imbere n'ikibazo cy'ukwaruka n'ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika baraduteye akamo bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu buryo bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukurikirana ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika.
nobody like you. Ibyishimo, ibyishimo nibihenda
Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.